they get me so.
Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi, abari mu Rwanda mutwumva kuri FM y'ijwi rya Amerika ku 104 n'ibice bitatu, Uganda mu karere ka Kisoro no micungararo yaho, na mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose. Turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umugambwe MST utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi na PPD Gijambo urimo bamwe mu bahoze ari bicocoro mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi bakaza kuvamwo bankamanda ya gatatu muhisi Pierre Nkurunziza bandikiye ikete president wa Kenya Uhuru Kenyatta bamusaba ko muri kino gihe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC mu mpfunyapfunyo yokora ibishoboka byose uwo muryango ugafasha mu gutorera umuti ibibazo vya politike y'u Burundi. MST na PPD Gijambo bavuga ko bihagaze ahanini ku mutekano n'intwaro ibereye ivyo bikaba byoca mu biganiro. Muri isanga y'uno munsi rero twatumiye ubutwara umugambwe MST ariwe Alexis Sinduhije kugira ngo dushobore kuyaga atubwire ibiri muri iryo kete, yongere atubwire n'ibitandukanye kuri politike y'u Burundi nico ayigona ko muri kino gihe. Alexis Sinduhije ikaze ku ijwi rya Amerika kandi makoze kwitaba ubutumire bwacu kugira ngo tuyage mwongere mwishure n'ibiganiro bitandukanye by'abanyagihugu batari bake baturindiriye.
Murakoze cyane.
Ego, akabazo ka mbere karashingira ku byo mwandikiye president wa Kenya Uhuru Kenyatta. Navuze hanini ko mwamusavye kuba hagufi ikibazo cha politike y'u Burundi agashimikira mu by'umutekano n'intwaro ibereye ibindi biri muri iryo kete n'ivyahe gasinduhije.
Ubwa mbere twashatse kwerekana yuko amareta nivyo arashobora gutora inyishu z'ibibazo mu bihugu, ariko atora inyishu z'ibibazo yishimikije kubo twokwita abandi ba partenaire non étatique, kuvuga umugambwe imigambwe hamwe na société civile mu Burundi. Rero nivyo twa musabye yuko mu Burundi akenera ibiganiro abarundi bajeje bari muri politiki imigambwe societe civile hamwe na leta bakicara washaka n'abagwanya leta baciye mu bigwanisho bose bakicarana kugira ngo batorere inyishu y'amatora atibwa mu Burundi. Ikibazo kiri mu Burundi n'ubutegetsi buhagaze kugikenye bugafukama munda no kugakanu abarundi bose. Abarundi nibagira ijambo mu gihugu cyabo, abarundi bagatekerwa n'ubwoba, abarundi bagatwarwa ivyabo bakarenganywa. N'ubwo butegetsi bwizizira ubutegetsi ku nguvu kugikenye cya gisirikare ubutegetsi dushaka twicarana kugira twumvikane uko amatora azogenda atibwa nibatsinda batandanye batwara abarundi mu mahoro n'umutekano.
Ayo
matora
muriko muravuga na matora yo mu 2027
na matora yariyo yose na matora ari mu 2027 ari mu 2030 ari mu 2025 na matora tuzobanza kwicara tukagirana ibiganiro tugashika ku nyishu y'ingene azotegurwa neza atibwa kandi atazosubira kwibwa na rimwe. Dushaka ko abarundi bobonye n'ubwabo bagira ubutegetsi biciye mu matora akaba aribo bashinga akazi ko gutwara abo batoye.
Ibyo biganiro Kenyatta abigizemo uruhara leta ikemera ko mwitarana vyoshingira ku matora gusa canke hari ibindi bibazo vy'inkora mutima mwoyaga hagati ya mwebwe na leta y'Uburundi?
Ikibazo cy'amatora ni kinini cyane, ndimo gifate nk'uko ari ikibazo cyoroshye ko amatora ahera mu ibwirizwa shingiro. Urumva rero mugiye mu ibwirizwa shingiro n'ibintu by'igihugu cyose niho muriko muraganira.
Mm-hmm. Mwikete ryanyu muravuga ko mwashatse kwereka uhuru inzira EAC icamo kugira ngo icuka kize kibaciza mu Burundi. Mwemeza ko hari naho EAC yari ibwirije gukora ariko itigeze ikora kugira ngo ifashe u Burundi. Mwashatse kuvuga iki ngaha gasinduhije EAC icitakoze na cyane cyane
kuvuga yuko EAC yari hari yarusha mugihe hasinywa amasezerano y'amahoro y'Arusha. Hanyuma hatanguye ingorane mu Burundi mu 2015 EAC yaragerageje kugira kurondera ingene itora inyishu umugabo ibintu ntiyabibandanya. Muravyibuka ko habaye ibiganiro vyari bihagarikiwe n'umuhisi Mkapa, hanyuma ntibabibandanije nta bushake babishyizemo. Nibyo twashaka kuvuga. Ikindi nifuza yuko abantu benshi bumva nuko ingorane zo mu Burundi nizo zama zizana ibibazo mu gihugu cya Congo, cyane cyane Congo ijya Kivu y'Amajyepfo. Mu Burundi hatekanye, Kivu y'Amajyepfo ibitekanye. Mwibuke neza mu 2005 aho twatora tugatora neza, hanyuma sendede igashyira ku butegetsi ivuye muri Congo aho yaho rigwanira ababo bose babunyamira. Murabizi ko baba muriro muri Congo bagaga mu Burundi butekanye. Congo yaramaze imyaka irenga cumi itekanye,
bisigura ko
yagiye kuja mu bibazo mu 2016 ari uko mu Burundi dusubiye mu bibazo.
Bisigura ko isano iri hagati y'umutekano uhungabana muri Congo kubera mu Burundi. Muvuga ko bitagenda ni rya hega Alexis Nduhije.
Isano nuko uko haboneka ingorane mu Burundi abarundi ubwa mbere barahungira muri Congo. Ubwa kabiri mumenye yuko uko leta y'u Burundi yibaza yuko ishaka kwikingira ica itanga ibigwanisho muri rya migwi yitwaje ibigwanisho muri Congo bya bita le groupe d'armée. Ibirazwi neza yuko leta y'u Burundi itanga ibigwanisho mu Banyamurenge, leta y'u Burundi yatanga ibigwanisho mu yindi migwi y'Abarembe.
Hari ivyemezo bihari kuri ivyo
biruzuye. Nimwashaka muragenda muri yo ntibirandike abakuru ama groupe d'experts baravyandika n'ibindi baratanze amatoni n'amatoni y'ibigwanisho birazwi. Kandi mumenye yuko irya leta kubera ubwo bifise murabona ifise igisirikare, ifise igipolisi, ifise iperereza, ifise n'imbonera kure. Ubu naho ikirondera n'ikindi gisirikare kindi kija muri izo nzuze.
Hano bavuga
abo bose bakora iki baje muri Congo?
Ku ruhande rwanyu muvuga yuko bashobora kuba bafashwa na leta y'u Burundi, ariko hari n'urundi ruhande ruvuga ahubwo ko hari imirwi ihigwanira muri Congo irimo nka Red Tabara babegeka ko sinzi ko muyemanga canke mutayemanga, bakavuga ko nabo babagira uruhara mu guhungabanya ubu mutekano. Ivyo vyagirije vyo murabivuga kw'iki gasinduhije?
Bon, Red Tabara na barafashe ibiganisho kubera yuko bashaka gusenya ubutegetsi bw'u Burundi biciye mu nzira y'ibiganisho. Twebwe duhanganye na Leta y'u Burundi biciye mu nzira ya politiki. Ariko rero twebwe Red Tabara ntakidutwaye, twebwe dufite ingorane na Leta y'u Burundi, na Red Tabara ifite ibibazo na Leta y'u Burundi. Nicyo gituma tuvuga twicaye na Leta y'u Burundi biradutora inyishu twese hamwe ku bibazo byo mu Burundi. Hamwe rero Leta baregira inguvu igasenya ubutegetsi bw'u Burundi, nimwibaza yuko jenzo urira
ni ukuvuga
naho niho aho niho mpagaze rero
hanyuma abayibe
niyemeze duhagaze
abayibegeka ku
natano dufitaniye na Leta bara nta ariko twebwe turemeza yuko Leta barirwanya Leta y'u Burundi na twe tuko turarwanya Leta y'u Burundi biciye mu nzira za politiki.
Nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, dufise abarenga ijana batrungikiye ama message yabo kugira ngo dushobore kubakura, ariko tuje ku mirongo ya telefone. Alexis Nduhije mudukunde muce muza muri shuri tubazo twabo, turahera kuri Ferdinand. Ferdinand ikade ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye Ferdinand?
Ni mu muri Turukana, mu intara ya Turukana iri muri Kenya.
Intara ya Turukana iri muri Kenya, havugwa makinga muri Kenya.
Meze neza, uretaduwa gufumendu kararenda.
Akabazo kwa Alexi Sinduhije wa MST twagutumire muri muri sanga y'uno munsi.
Ego bande kumuha mwiriwe.
Arakumva.
Mwiriwe mutama murongo w'umugambo w'emeze.
Muhinga bw'ivyuma dufashe bagure mikro yiwe.
Ngireko akabazo.
Ego gira ko akabazo.
Kuba abantu babwenye ibicocoro byahoze mu mugambwe uri ku butegetsi w'u Burundi ari wo CNDD-FDD. Kuba bari biyumviye kuganira na Leta numva ari byiza cyane, kuko kuganira iyo umuntu ariko araganira n'ubundi aba agomba gutora ingorane isanzwe ihari. Ariko nagomba kumubaza hamwe ibyo biganiro byokwangwa na Leta y'u Burundi biteguye cyangwa biteguye kudaca bakora iki.
Urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya Ferdinand. Ego Sinduhije umwanya ni gwanyu.
Hamwe Leta y'u Burundi yokwanka ibiganiro, tuzobandanya twirwanya, tuzobandanya twirwanya mu bya politike, tuzobandanya duhimiriza Abarundi kuva mu bwoba, kuko ejo bitebuke Abarundi bazote baze mu bwoba, irya Leta bayihagurukire bayigwanye, bayigwanye biciye mu myiyerekano, biciye mu kwanga kuja ku kazi, biciye mu kureka kurema amasoko. Ivyo bizote babishike ko Abarundi bazote baze mu bwoba. Abarundi ntibazokwama bemera kajya karenganyo, ntibazokwama bemera inzara, ntibazokwama bemera yuko abana babo bapfira mu maso kubera inzara cyangwa bijya kubanyaga ibyabo, kubanyaga amazu, kubanyaga amatungo. Bizotegerezwa guhagarara. Rero tuzobandanya duhimiriza Abarundi. Abandi nabo bariko baragwanya Leta nabone tuzobandanya nabone tugerageza kuraba yuko dushobora gukorera hamwe twese kugira ngo tugwanye Leta dushikaho tuzoyirandurana n'imizi.
Hariho kukabazo yarabajije Ferdinand, ariko nanjye nongeye ko akanje yaragerageje yasiragerageza muri azi ko ibyo biganiro bitakunze ko Leta y'u Burundi yemera ko mwicarana mukaganira. Niko mubibona. Hanyuma inguvu
ubu tusaba yuko yase ahubwo yobifata mu minwe tukagiranira ibiganiro tukava muri izi ngorane.
Hama inguvu
Kenyatta yigeze igerageza n'ikintu na kimwe.
Kenyatta inguvu mona azogira muri ivyo EAC itashoboye kugira muri kahise zihagaze kuki ivyizere biri hehe vyuko ico bamwe batakoze we azogishobora nka nk'umukuru wa EAC kuri noncuro.
Bon, ubwa mbere barashobora gufatira ibihano Leta y'u Burundi babishatse kugira ngo bayigondoze ije mu biganiro, kugira ngo Leta y'u Burundi ya kera yatwarwa na Buyoya ije mu biganiro barefatiye ibihano yaja mu biganiro hamwe na n'imigambo ndetse icyo gihe yari imigambo ya Frodebu n'indi migambo bita JTC barefatiye ibihano iraja mu biganiro turashika kuri kijya kurajya amasezerano ya Arusha n'ubu babikeneye babishatse bashatse kubishyiramo ingufu bo bikora bakagira barashobora gufata ibihano leta y'u Burundi iyo mu gihe yokwanga kuja mu biganiro ikazoteba ikemera ikagondoza ikagenda mu biganiro tukavugana kandi ibiganiro twukora nivyomara imyaka nkarya biganiro vy'Arusha kuko ibintu vy'u Burundi vyaravuzwe vyaraheze igihambaye ubutegetsi bazobubisikanyako mute biciye mu matora niko babitwabivuze y'Arusha nibaze twicare duhereze ubutegetsi abanyagihugu abari bo bonyene bitorera ababatwara ndabisubiyemo bitorera ababatwara
ivyo bibaye bakemera mu kayaga ayo matora dufate nk'ivyo biganiro baravyemeye birabaye amatora muvuga ati ivyabaye ntimunavyemera mu 2020 ayo matora muzoreka babandanye yo mandihere muri 2027 hama baze babandaniriza kubindi canke vyiza vyosubirwamo imbere yuko ico kiringo kigera
bo izibiringo ntavyo turimo tushobora kuvuga ngo ivyiza nuko boza tukicara tukavugana hanyuma ariyo iyo nduze iyo manda y'iwabo bagashaka bakayigeza ivyo singorane igihambaye babigarutse ko nuko bemera bakaza tukicara tukavugana tukagiranira ibiganiro vy'ingene amatora azogenda amatora atazokwigera asubira kwibwa gushiraho ibintu bizotuma amatora atazosubira kwiba tukabibyumvikana hanyuma ibintu vy'ibijiri vy'amadele vy'ibiringo ngo ibiringo ngongo manda zabo canke ibizibuza ibihumbi bibiri n'indwi sivyo bikenewe cane ibikenewe cane ni uko twicara ibiringo tuzobishinga ari uko twamaze kumvikana
Rafise na Musavyi kundi murongo wa telefone Musavyi ikaze ku ishuri rya Amerika.
Ego nuwe cyane.
Ndi buherehe Musavyi.
Je ndi mu Burundi.
Mu Burundi ahagana he nimba atari banga.
Oya si banga ndi muri ara cyangwa.
Nkabazo kawe ka Alexis Nduhidre twagutumira uno munsi muri isanga.
Ego, je mfise turazo tubiri twonyene twa ngomba kumubaza. Nariko ndamukurikira ku bintu yari karavuga. Sinzi ko munyumva.
Turiko turakumva turiko twanka kukuvugiramo kugira ivyumviro vyawe ntitubitware n'amajwi.
Ego, nariko ndumviriza ivyo yari karavuga. Ariko ngarutse nyuma gatoya. No kuvuga kenshi yari karavuga ibintu aravuga yuko mu Burundi hariho abantu usanga bahohoterwa. Ngo bakanyagwa ibintu ngo ugasanga ubwigenge ibyo bita droit d'expression nta bihari akavuga ibintu byinshi ariko jewe hari ikibazo nashaka kumubaza kijanye n'ibyo bintu avuga yuko ata bwigenge ata droit d'expression ihari rero nashaka nishure ku kibazo hariho igihe nyigeze gutanga ikiganiro kuri kabizi ari kumwe n'umumenyeshamakuru bita Serge Nini hanyuma kugeza yaho donko amukupira ko
wewe Musavye utuze kwibanda tuze kuguma dushimikira kuvya rino kete dushimikire kuvya ibiganiro bariko aravuga bashaka kuronkana leta y'u Burundi ivyo bindi ugomba kudutwaramo ndumva tutaza kwijamo nimba ushaka ko agaruka kuco ashatse kuvuga mukubwa ko atakwidegenza ko ari mu Burundi ubitomora ariko ntama ivyo bibazo ugiye kutujana namwe sivyo turi muno munsi akabazo kakabiri
washaka ico kibazo wo mureka kagiheza ngati mwishura ndangora
sawa ariko ugitomore kandi mugabo nimba biza kuzana izindi mpari tutarimo muri kino kiganiro nta byanzo kwemera
oya namari oya namari bitera namari bitera rero nagomba kumubaza none kubera iki baharanira ibintu yuko donko bayicho bita droit d'expression aroke nabo muvye baharanira usanga rimwe rimwe rishika donko ntibabikurikije hanyuma akabazo ka kabiri nako nibibi ego nibibi ariko baravuga ku bintu bijanye ngo nuko hoba ibiganiro ngo hagati ya leta y'u Burundi ngo nabo ngo yuko ngo bibaye ngombwa yuko ngo bosaba ngo akarere ngo yase ngo kubera ngo ni ngo byango byarayinaniye ngo kugira ngo bafatire ngo bihano ngo Burundi ngo nabo yo yango ngo bamufatire ibihano ngo kugira ngo yemere ibiganiro eske none arexisindu ije ko mama numva kenshi iyo muri mwama mushira ibidomo ibintu by'ibihano imbere ariko ukokoba ari ugukunda donko abenegihugu bo mu Burundi muzi n'ingaruka mbi ibihano bigirira abenegihugu
urakoze ugira umunsi mwiza musavyi
ego
sinduhije akabazo ka duga
kwicambere yavuze ikiganiro muri kabizi twagiranye na Serge hanyuma Serge yavuze wenyine ko Serge yakufye mikro bon ndasubiramo ibyo nagombye kuvuga kijya gihe mu bisanzwe nuko n'abamenyesha makuru bonyine batashatse bagize ibintu bita solidarite negative mu bisanzwe birabujijwe mu mwuga wo kumenyesha makuru yuko umuntu yima ijambo umumenyesha makuru ntiyima ijambo umuntu umunyagihugu
kiretse iyo ariko atwara mu majambo ashobora gucanishamwo abantu canke binyuranye n'umurongo
aravuga amajambo ashobora gucanisha ashobora gutuma ndashobora kumwima ijambo urumva rero Serge niwe yanyatse ijambo ndamubwira niko batazi mubisha ndamubwira niba nyaka ijambo nizosubira gukora nagomba kumubwira yuko atazokora nk'umenyesha makuru azoba yagize ikosa grave ni ukuvuga bamutegeka kijya gihe bari gutegereza kumuhana n'ubu ndabishimangiye nta mumenyesha makuru yima ijambo umunyagihugu umumenyesha makuru ntakubwira ko mikro umunyagihugu
kiretse binyuranye iyo binyuranye n'umurongo canke n'ibitari vyo bariko baravugira mu kiganiro
kandi sinariko ndavuga ibintu byotuma abantu bacanamo ariko ndavuga ibintu bitumbereye ibintu bishobora kubaka
akabazo kakabiza
nagomba yuko abantu bavyumva neza kandi kijya gihe kuko nabonye yuko n'abamenyesha makuru batantahuye bana nanditse ikete yo kumusaba ikigongo ko nimba noba namurengeye akarindwi izo biraheze ibi navyo ariko aravuga vy'ibihano ko bibabaza abanyagihugu abanyagihugu abababaza cane ntibagira batwara naho nubu atabihano bihari abanyagihugu barababaye kandi barababaye cane gusumba yongi urumva si ukuvuga yuko bazanye bashizeho ibihano vyotuma bitora inyishu ku ngorane barimwo bagasaba bakazivamo ko bababaye nubu abanyagihugu barababaye abanyagihugu bararenganywa abanyagihugu baricwa abanyagihugu barangazwa abanyagihugu baranyagwa ivyabo uyo arashobora kuba ari mu basende bebe cyangwa afite ibyo bamuha cyangwa afite ibyo abasaba nta ngorane ni byiza mugabo ndaje kuvuga ngo abanyagihugu no munsi barabaye abanyagihugu barababaye nubwo boza n'ibihano ego zibabaza ntizibabaza kurusha uko ubu bababaye
ego ntituna kwemeza umugambwe arimwe atabitwemereye wewe canke atavyivugiye hari igihe wasanga atariko biri reka tuje kwa Thierry nako Thierry ikaze kuje kuri Amerika
ego murakoze cyane
aho uherereye ni he
ego je ndi mu gisagara cha Bujumbura I Burundi
akabazo kawe kwa Alexis Nduhije
ego dewe ingira jeje kumu kubaza cyane cyane kuko nayo nabonye mu mwashije ego yavuze yuko mu Burundi umutekano atawo ibyo yashyize ariko jewe ndiko ndaraba ibimenyenye z'abanyepolitike usanga bameze ukuntu jewe ndiko ndaraba umerereye umutekano umeze neza kandi mu Burundi bose umutekano umeze neza nta kibazo
mbandanya akabazo kawe rero
ego nashaka ndamubaze ashakiki agamije iki nimba ashaka ibiganiro natahe Burundi hanyuma bazomwakira nkuko bakiriye abandi gusa kwitwara nabi imbere y'abanyagihugu legacy bose bose si twese dushimize aregisindurije avuga kandi koko ibyo avuga ibyivuga tukiwe ntabwo twabishyigikira nk'uko nyine turabanyagihugu turazi amateka yiwe i Burundi turazi ko atakamara
ariko wivugire nkawe Thierry ntuvugire abanyagihugu bandi batagutumye ubwire umusimiza Thierry
Nego
Alexis Nduhije Thierry akabazo kiwe ati mutahe mu Burundi ari nkamwe Kenyatta basaba ati nimugende muvuganire mu Burundi mwitegure kujayo ga Alexis Nduhije Thierry ubwire umusimiza turagusezerera kwishaka ku radio
ubwa mbere yavuze z'umutekano umutekano w'ubwoba nuba ari umutekano turazi ko abarundi bose batekewe n'ubwoba n'uyo Thierry yavuze ibyo avuga gutyo ariko aravuga kubera ko usanga nawe nagomba gukiza gatwe kimwe mubwo abashaka kuvuga iz'ukuri umutekano w'ubwoba n'ubu umutekano hanyuma igihugu abantu bafite inzara haba hariho insecurity alimentaire iyo byose ni iby'umutekano muke wala icyo ni cya mbere byo ni ibintu bigaragara we arashobora kwidubiriza iwe mugabo urumva ni ibintu biboneka mu Burundi niko bimeze hanyuma ariko aravuga yuko umuntu yotaha turi igihugu cyacu icyo gihugu nta muntu n'umwe ari nyene cyo kurusha uwundi twese icyo gihugu ni icyacu kandi turagikunda kandi twifuza gutaha mugabo ntidushaka gutaha tugenda turakebaguzwa nicaha gutaha dufite ubwoba nicaha gutaha ngo abantu abategetsi baduhonyange bugakanoya tuzotaha ari uko ibyiyumviro byacu dushobora kubivugira habona dushobora guhiganwa n'umugambo uri ku butegetsi ukadutsinda cyangwa tukawutsinda tuwutsinze ukatubisa ku butegetsi badutsinze bakabandanya n'ivyo rero Kenyatta avuze ati nimutaha arabizi ingene abantu bataha ingene bikogwa arabizi ingene bikogwa bategereza gutaha bari mu mutekano kandi bategereza gutaha ivyo bumvikanye bishigwa mu ngiro muri uyo mwanya nyine n'ivyo urumva ntidushaka gutaha tukebageze mugabo igihugu cyacu turagishaka tuzoteba tubitahemo tutagenda dukebaguzwa
reka twakire na James ku yundi murongo wa telefone James ikaze kuje rya Amerika uri muri Zambia uduze idri ryawe Zambia amagana sabwe
kumu kwa mokoro
akabazo kawe
abazo kanje no bazare gisisi ngo yize none inzira y'ibiganiro mubyo igihugu cyacu abona ko ariyo muti urashye bizotinda bigashoboka nicyo kibazo kimubaza cyane kuko ndabona yuko umukuru w'igihugu ndibaza n'abandi bafatanya kurongo batatu baba bemeranyije inzira y'ibiganiro kabisa yazo cyanjye niko none inzira y'ibiganiro bazotinda bayemera bajya abantu batwara igihugu cyacu
umunsi mwiza ngaho Lusaka Zambia James.
Ta.
Ugira umunsi mwiza ngaho muri Lusaka Zambia.
Ta murakoze cyane.
Yego sinduhidre akabuzo ka James muri Zambia.
Sindi uze ko numvise byose wumfasha
yavuga yavuze muri makengo muribaza ko ya butegetsi bw'i Burundi buzohava mu bimera ko muganira ati yo nzira y'ibiganiro niyo mubona irashe isha gutorera umutsi kubwiwe akekeranya ko bazohava bemera ibiganiro
arakekeranya canke abona ko batazobivyemera bo reka
dufate asa nkaho atanavyemera ko bizokunda kibaza nimba tayindinzira
dufate ko bazovyanga ni ni kibazo cyari kime bihuriye na kijya uwo muri Kenya yabajije yari Turkana barashobora kuvyanga mugabo bazotera bavyemezwe Uburundi nta nguvu bufise kurusha leta kajanisha miryango ya Afrika y'Epfo ya apartheid yari ifite ingufu nyinshi kurusha washaka bari bafise yari na puissance nucléaire kigagiye mugabo yari icaye iravugana n'abirabure yasuzugura baravugana barakoze nyinshi baraja mu matora kandi abirabure barabandanya bagira demokrasi ntibashitse mu gukora ni benshi ngo bace babohotera abazungu ni bake ngo
bagire
amatora meza agenda neza mu Burundi nico kimwe nivyo turondera amatora abari ku butegetsi bama bavuga yuko bava mu nduzeye mu bwoko bw'abarundi benshi rero kwari none kubera ikibanga gutegura amakomica kubera ikibanga kwicara natwe ngo dutegure amatora neza abarundi bonyene baje gitorere abo bashaka kubera batemera kwicara rero urumva rero leta y'u Burundi nta nguvu ifise kurusha ibihugu byinshi Afurika y'Epfo yaricaye iravugana muzeye hari ibindi bihugu byinshi bitari bike byicaye biravugana nabo colonization mubibaza yuko abazungu twabarusha inguvu mugabo barateze baricara turumvikana turagira amatora baragenda urumva rero intwaro nka zijya zigateba zigasendwa bazoteba bemere bicare tuvugane bagende bagende ku neza nibanga nabo bakagiguriza ku butegetsi ngo ni nguvu ngo ari nguvu ngo z'umurengera zote bazibaherane n'abantu byitwa yuko bavuga ngo barabarwanira nabone babarwanira kubera ubwoba barashonje n'abari mu mbonera kure barashonje bose barashonje donc hazugera igihe buriya butegetsi bazobusenya bakagenda nabi
turafise Elia ku yindi murongo wa telefone Eli ikaze uherehe Eli
ni Kampala Uganda
barambiye ni wowe Elia ndayihimbaze cyangwa turasundi mu ndahimbaza turindi uri ndayihimbaze
yes nige
akabazo kawe kwa Alexis Nduhije
okay akabazo kugambe na mbere mu kijumo kimwe abantu bamwe bamwe hatwego abona tuwe no muze turi mahanga tutabishikira tubishaka yedo ni zero zo kwa mu gihugu cyacu ni zero ngubu no muri za politike mu kishu kama kete yanditswe kuva na kera mu gakoresha ingufu zo kugirana na leta y'ubundi kabyanga ni zero ngubu no muzi bitanga umwizero wa kazoga muri politike y'u Burundi ikindi nacyo intego yana no kubatera intege tukabashimira ku bikorwa byiza mugira kugira ngo amahoro n'umutekano agaruke mu gihugu mwese
ndi rumusimiza ngaho Uganda
nakoze nayo
Alex Mikroni gwanyu
bon ubwambere na mbere turakora ibishoboka mu biraba diplomasi turavugana n'ibihugu bitari bike kugira ngo bifashe kugira ngo kiriya kibazo cy'u Burundi kiza gitore bimisho cyo ni cya mbere tuvuga yuko izo ngo ari nguvu tugerageza gukoresha mucamo izindi nguvu nazo inguvu zirubakwa Elia inguvu zirubakwa ndizo kubakwa gusa na Alexis ndizo kubakwa n'abarundi bose bababajwe n'ibi biriko biraba mu Burundi inguvu zirarondegwa zirubakwa ibi ndiko ndavuga ejo hari na arabandi bazo bivuga bazo babubatse izo nguvu zishobora kugwanya iyo leta iya leta niyagumaho irenganya barundi bazote babahaguruke bayigwanya izo nguvu rero zirubakwa zubakwa n'abantu bose bumva yuko ibibazo byo mu Burundi barabaje rero ndateye akamo barundi bose ko botangura n'ubu utangura kuzubaka izo nguvu kugira ngo ziboneke zishobore gusenya leta.
Tuafise Emmanuel na wenye ni kuindi mwungu wa telefone. Emmanuel, ikaze kujugi Amerika.
Ok, muna kwa zichani.
Uhedideye Emmanuel?
Merideye muri Zambia.
Zambia, Lusaka. Akabazo kawe kwa Alexis Nduhiri.
Akabazo na listi kwe.
Turakumva. Emmanuel, uracari ngaho. Emmanuel turamutakaje ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma baramugarukana canke batronderere abandi Alexis Nduhije muti akarere karabega fatire ibihano yase ni mu gihe amakunga atandukanye muryango umwe bwa Buraya bari kubarorosha basa nk'abavana ibihano ku Burundi ivyo bihano vya yase bizongira inguvu nyabaki mu gihe hari urundi ruhande rusanga ruriko ruravana ko izo bihano igihugu c'u Burundi.
Bon izo vuga siko jenda bizi umwe bwa Buraya yego bwarakuyeho ibyo twita ibihano mugabo sinabonye imvura y'amafaranga yacikoroka ijya mu makese ya leta y'u Burundi amafaranga twabonye menshi bakoroye urumva ni kuvuga yuko baracagiranira nabona ibiganiro muri izo biganiro bagiranira na leta naho batabitubwira harimo izo guhimiriza leta yuko yumvikana nabo bafitaniye amatati nta gihugu gitwagwa kuriya amakungu ashobora kubandanya agifasha urumva baravuze yuko ibihano bihavuye mugabo bashaka kumvikana uko Uburundi buzotwagwa ivyo rero twe dusaba ntibigoye dusaba ko twicarana tukumvikana uko amatora atibwa azotegurwa atigera yibwa na rimwe mumenye neza yuko abarundi kuva na kera kuva bashikiriye intare kwikukira bamye basaba amatora ndabibibutse kuva muri leta leta y'igikenye yo muri 1966 y'abasirikare ishingwa abarundi bamwe basaba amatora mushaka kuri ndadaye arate baratsinda arayazira arapfa hanyuma tuja mu ntambara kubera ibibazo by'amatora n'ubu dufise ibibazo by'amatora kubera ubutegetsi budufukamye munda bukagufukama kugakana ku nguvu gushaka amatora abarundi bonyene bitorere aba batwara izo nabyo tuzokwicara tuvyumvikane niyarusha nivyo bari bashinzwe sendedede dishitse ira barayitora hanyuma kuva bayitoye iyanga kuva ku butegetsi yizizira ku butegetsi ku nguvu yama yiba amatora dushaka kwicara tuyibuze kwiba amatora.
Muvuga ko kubwanya umuto uvuga ko Burundi ruko buravanwa mu bihano na Union Européenne n'impande zitandukanye
sivyo twavuze yuko Burundi ibihano vyarahavuye ariko nta mahera tubona y'imfashanyo yakurikiye ni kuvuga yuko bakiriko baragiranira ibiganiro kugira ngo abarundi baze bashire mu ngiro ivyo babasaba leta y'u Burundi ishire mu ngiro ivyo leta ishiramwe rya buraya irasaba
hama iyo ntambwe uburundi buri ko mu vyerekeye imigenderanire ya kidiplomasiya hagati y'Uburundi na babafasha izo nivyo mu Burundi hariho nk'imfashanyo zigicishwa mu ONG atandukanye imbere yuko zihabwa iminwe ya leta ngo izifate mu minwe gutyo gutyo ariko aho bigeze ubu muri uko gusa nk'ukunagura imigenderanire hagati izo mpande zibiri zitarabanagiza kuva mu 2015 muhavuga ku Kigali Alexis
nduhije nta hari ico no bivuga ko harama jambo menshi gusa avugwa n'abategetsi b'u Burundi ariko ibikogwa ntabiriho hanyuma u Burundi buragerageza kuva muri isolement kugira ngo umukuru w'igihugu araja mu manama aragenda hose mugabo si ukuvuga ngo imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu byinshi bimeze neza cyane sibyo sibyo na gato
imyaka ibiri yaraheze mu kwezi muri kuno kwezi kwirahera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asubiye wahoze atwara ico gihugu c'u Burundi yashengeye Pierre Nkurunziza manda yiwe imyaka ibiri amaze ku butegetsi iyo muyivuga kwiki nta kirahinduka inyuma y'imyaka ibiri vyarunyuwe canke bimeze gute
Evariste Ndayishimiye ntacu nta na kimwe ndabona yahinduye mu Burundi nawe narazivugira yuko akora mu nzira ya sekuru ngo Nkurunziza ni sekuru urumva yavuze ngo ngora ngo mu nzira ya sogo uyo sekuru nawe akaba yari yakora nabi nawe ndiyoza akora byiza akora nka sekuru rero urumva nta Evariste Ndayishimiye nta Nkurunziza byose mu cyo kimwe
Hari umukunzi wundi w'ijuru rya Amerika duse ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma sashaka kumva izina bambariye ariko uratwumva urinde uherere he
Hola
Sabye
Hola
witwa nde
uvuze
witwa gute muhinga bw'ivyuma bambwiye izina ryawe ariko sinaryumvise neza witwa gute
Pascal Laporte
Pascal uherere he ga Pascal
Pascal
uherereye hehe
halo
turiko turakumva
mu Burundi
akabazo kawe
eh
akabazo kawe
halo
turiko turakumva baza akabazo kawe
ndakumva neza halo
twe turiko turakumva uriko uratwumva
halo
ndumva tutariko turumvikana na Pascal ku murongo wa telefone uratwumvaga Pascal hariko aratwumva ku murongo wa telefone rika turaza kumugaruka ko hanyuma Alexis Nduhije umugambwe wanyu bite vyawo muri kino gihe n'imigenderanire y'u Burundi turazi ko wari warafuswe hari icizere cy'uko uzokongera kwemererwa gukorwa ukemegwa n'amategeko y'u Burundi
umugambwe wemeze ntiwafuswe barawuhagaritse mu kiringo cy'amezi atandatu hanyuma icyo kiringo kirarengana hanyuma babandanya babuza yuko ukora ntiwafuswe kandi ntiwemerewe urumva n'ibyo zose n'ingorane ariko rero umugambo burya ntugendera mu mpapuro umugambo ugendera mu mitima y'abantu umugambo MSD uri mu mitima y'abantu abarundi batari bake n'aba MSD bamwe bari mu Burundi benshi cyane bari mu Burundi abanywanyi bacu benshi cyane bari mu Burundi abandi barahunze umugambwe tubandanya tuwukorera dukorana hariho abanywanyi batari bake mu Burundi turavugana niyo batubwira ibihari nabone tukababwira tukabaremesha tukanabasaba n'ubu mfatiye n'aka kanya ndabibutse babandanye baremesha ikiyago bigisha n'umugambwe uko bama babigira mu ndisho umugambo rero ubandanya uhari uri mu mitima y'abantu kandi nta muntu azowusenya umugambo nta muntu azowusenya uzobandanya turibaza yuko mu gihe twubwira imigambi yacu abarundi bashobora kuyishima baturetse tukabwira imigambi yacu abarundi tukaja guhiganwa n'indi migambi abarundi batari bake bashobora gushima imigambi yacu
mu bari mu Burundi muvugana babayeho gute boroherezwa gute mu kibano abatandukanye bari mu busho bahagaritswe kuva muri 2015 bamerewe gute mu busho bwabo iyo bari hatandukanye amakuru mura yaronka bavuga gute ku rubuga ko vyifashe gute
abanyanyi ba MSD ntiboroherewe na gatoyi ngo kubivuze ari abafunzwe bari mu mubabaro hariho n'abaciriwe imanza baraziheza baciriwe umunyororo barawuheza mugabo baranga kubarekura urumva nkako n'akarenganyo gateye ubwoba cyane hariho abandi batigeze baciriwe baciriwe n'imanza bakiri mu munyororo urumva ibyo byose n'akarenganyo nibyo tuzo dushaka kuvugana na leta abandi banywanyi bamwe bagenda n'ubwoba abandi hariho abagerageza kubandanya bakorera umugambwe mu kinyegero tubabikurikirana neza ariko naho biri uko bizotera bihere
hari intambwe muratera yo gusaba leta y'Uburundi kugira ngo ico mwahakanye ko ari kuhagarika kufutwa bisubire mu mategeko basubire kubemerera abanywanyi bawe nubwo mutaba muri mu gihugu bobo bemegweregwe gukora inama zitandukanye bemeregwe gukora ku mugaragaro mu gihugu c'u Burundi
ibyo twarabisabye kenshi cyane leta y'Uburundi ntiyizishyira mu ngiro urumva ndizoshobora kubishyira mu ngiro tuticaye ngo twumvikane wese n'imigambo yose ngo dutorere inyishu ibibazo bitwegwa
tusubire ku mirongo ya telefone mu bihinga bw'ivyuma ndabona bafise ikibazo cyo gutora abariko baratorondera barenga 200 kuri Facebook ariko reka twumve ko Benjamin we dushobora kumvikana Benjamin ikaze ku ijwi rya Amerika uratwumva uherereye ga Benjamin uherereye amajahe
ndabumva
uherereye he
abanumbereye muri Afrika
yepfo akabazo kawe kwa Alexis Nduhije twagutumiriye
akabazo nagomba kumwibariza kuko hari abantu benshi kirekire tutari mu Burundi nawe akaba amaze kirekire akaba atari yari mbeyo yiteguriye gusubirayo
uvuze ngo gute sintahuye ntituriko turakumva ngo gute
halo
uvuze ngo gute ntitukumva neza
ikibazo cyanjye nagomba kumwibariza nyakubahwa Alexis hari abantu barimo kurona yewe hari kuroboka rwo kuba atomba guhabuza igihugu yabayiteguriye gusubirayo kuba
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Afurika y'Epfo
halo
urakoze ngaho muri Afurika y'Epfo ugira umunsi mwiza reka tuguhe sinduhija kwishura reka Alexis turasaba imbabazi ngira urumva ko duse ingorane y'amatelefone hamwe n'ahandi atari ko arumvikana neza ariko ngira uri kurumva ivyo bakubaza akabazo ka Benjamin muri Afrika y'Epfo
yabajije Benjamin abazize yuko niteguriye gutaha vuba
yego
imbunzi ahi mwisi yose imbunzi yose yama irota gutaha urumva iri mbunzi abarundi benshi barahunze bose barota gutaha urumva byoshika vuba ko dutaha nivyo vyoba ari vyiza kurusha ni navyo duharanira iminsi yose tuvyuka mu gitondo dukora tugomba gukorera cyane kugira ngo bize bishike dutahe mu gihugu cyacu nivyo twama dukora icyo rero turiko ni uko dutaha tudataha dukebaguza nuko dutaha dufite ijambo dushobora kuvuga ibyo twiyumvira akari ku mutima tukagaserura ahabona tudatinya ngo baradupfunga cyangwa ngo baratwica nivyo rero turiko turagwanira hanyuma turifuza ko binyaruka ariko uko tuvyifuza siko bishobora kumera mugabo ku bwacu turifuza yuko twotaha vuba
Ego. Hariho undi mukunzi w'ijwi rya Amerika twandikiye kuri Facebook abaza ngo inzira yo gutabice mu bigwanisho yo murayivuga kwiki?
Inzira yo gutaha abantu baciye mu bigwanisho ni imwe mu nzira zikogwa abantu benshi baratashe baciye mu bigwanisho cyendebebe yatashe kubera yaciye mu bigwanisho umugambo FPR wafite ku butegetsi kubera yaciye mu bigwanisho ariyo n'inzira ni imwe mu nzira iyo abantu babuze uko bagira batora kugira ngo bashike ku nduzeye kubyo baharanira amanduze yawe ya politiki twebwe mu nzira twatoye twe dutora yuko ibigwanisho atari programme politiki intambara atari programme politiki yute dushaka yuko dushika ku butegetsi duciye mu biganiro kandi twaciye mu matora nibyo twe turondera hanyuma abafata inzira y'ibigwanisho turabasonera kuko bafashe nabone baba bariko baragwanya ubwo butegetsi bwo mu Burundi.
Turafise Alex Change Alexi urantunga nimba ndabivuze nayo muhinga bw'ivyuma ariho uko tutariko turumvikana neza. Alexi uratwumva? Ni Alexi ni Alex. Okay, Alexi uherereye he?
Ewe ndereye nayo ubi kabanze icegera cyutwara barundi baba hano nayo ubi abo cyitwa telefone.
Mhm. Akabazo kawe kwa Alexis Sinduhije.
O manje kuramusa mutumiye Alexis Sinduhije.
Abara mukije.
Amakiba ambe cyakiba cyabina ni cyo nabonye ko mwandikiye umukuru w'igihugu cyane muri Kenya bisaba ibiganiro umukuru w'igihugu n'ibyo singaniza ni cyakaba tuna n'isi ya Alexis Sinduhije n'imagina nago mandababaze ireka ko mutandikiye umukuru w'igihugu direkte je namwe mbona umukuru w'igihugu abahamagara kandi murabona ibikorwa ariko arakora kwari kwinshi kuri iki kintu cyo kwandikira nimugira ko mwandikiye umukuru w'igihugu murabe kundi wo bishya mubyo ko mukeneye kutamubwira ko je ndabizi ko hariho mezi atatu ane aheze yarahamagaye abantu bose bari hanze y'igihugu cyangwa basinzwa za politiki mwezi mu Burundi nta turimo kwandikira umukuru w'igihugu direkte nyuma mukaraba ukuntu abishyura ko ariko mwandikira umukuru w'igihugu cyane muri Kenya hajije akarere ka East Africa.
Urakoze Alex.
Kandi kabantu bagira kabiri mu Burundi
ego
ma bona Alex Sinduhije nagomba ndababaze kuko abajene benshi Bujumbura bari babizeye cyane kandi umugambo wa MSC umugambo wari ukomeye cyane hamwe n'iradiyo za Westria nagomba ndababaze mbega ubu ibiganiro muri ko murasaba ibyo ni iki ubu mumariye za banyagihugu bari mu ibarabara niyo bije iki mubamariye ni iki mubafasha ni iki mubanabahanura n'ubu
ugira umusimiza ngaho Nairobi muri Kenya Alexi uwavuze ko twara diaspora yo muri Kenya ego Sinduhije mwumvise akabazo ka Alexi wi Nairobi ngo twara barundi
uraza kumfasha ikibazo cya kabiri sinacumvise neza mugabo reka icya mbere nagihere ko yavuze ko tutokwandikira umukuru w'igihugu iyo umuntu yakwije utwawe hanyuma akabandanya akwereka igikenye ciwe ko yagutwaye yutwawe ku nguvu kandi akabandanya ashaka kukwereka yuko ashobora no kukwica niwe uja gusaba utwawe cange ugenda gutakambira abashinga naye kugira ngo bagusabire utwawe bagutwaye ku nguvu niwe rero ndushobora kuja gutakambira cyangwa umukuru w'igihugu ari bo badutwaye agateka kacu tube dushaka ko badusubiza agateka kacu dushaka ko badusubiza agateka k'abarundi bose ko bakabasubiza ko badutwaye ivyacu badutwara n'agateka baratwangaza nibo tuca kandi kuja gusaba ari bo bazi ivyo bakoze kuduhamagara wewe urahamagara abantu wanyaze ivyabo byose ukangaza watumwe ngo changaha ngo nimuze tu Goni muze, gumurabana babazinjuze. Twembi turabana b'igihugu. Turabana b'igihugu. Turabana
b'igihugu.
Mhm. Rero, bidushobora kuja gutakambira umuntu yadutwaye ijacu.
Ngira ngo inyesho arayironza.
Arashinga nawe. Ko badusabira ivyo yadutwaye. Nico gituma wandikira abandi.
Akabazo
kabiri kinacumvise
neza. Ikibazo cha kabiri yavuga ngo MST barayikunda ngo na RPA ngo none muri ko murafasha iki abo batandukanye bari ngaho bari babizeye bari mu yavuze ngo nabari mu n'abari mu mabara baratandukanye.
Bon, nivyo ivyo turiko ivyo cyo turiko turakora mu kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu twese dushobore gukora ivyo twavura dukora dushobore no gushyira mu ngiro imigambi dufitiye igihugu abarundi nibadutora tuzoshyira mu ngiro imigambi dufitiye igihugu kandi uburundi bwiza burashoboka uburundi butari mu bwoba burashoboka uburundi butari mu karenganyo burashoboka uburundi butari mu inzara burashoboka uburundi buri mu kazi abana bagaheza amashuri akaronka kazi bagakora bakitunganya bagatunga imiryango nabone ubwo burundi burashoboka nivyo dushaka kubaka
reka twakire na Fleury Fleury kaze ku jugu ya Amerika Fleury uratwumva
ego ndabumva ndagizambo ndaramukice mutumire
uherereye he Fleury
ewe ndi mu Burundi musagara cha Bujumbura
akabazo kawe kandi wihuta kugira ngo turonke umwanya gusezera sinduhije
ego mu byaje gushikiriza avuze ati hamwe bo basubiza ibyo babatwaye mu byo babatwaye harimo umugambwe akaba ari nuko bo barashizwe ku ntonde zo gukurikiranwa n'ubutungane ibyo bibiri babo hamwe uretse Burundi bibasubiza baremeye kubuca ejo mu gatondo batahi Bujumbura kandi naco nyarukije ndamubaze kindi niki biteze canke basaba canke bosa mu biganiro nka mwese y'u Burundi yora ari no munsi bemereye ibyo basaba murakoze
urakoze Fleury i Bujumbura sinduhije umfashe wishure Fleury mu munota umwe kugira ndo nkumanye kugusezera neza
okay ubwa mbere nje navuze neza ko nje badutwaye umugambo gusa si baradutwaye na gateka baradutwaye ijambo baradutwaye byose urumva rero ivyo nije dutegereza kwicarana kugira ngo twumvikane uko nitwumvikana amatora uko azogenda batayiba bazoba dusubije agateka bazoba basubije agateka abarundi bose bazoba basubije ijambo abarundi bose uko ijambo ryabo ni kujya kujya gutora bagatora ubatwara iyo abatwaye nayo bakamugoboza ni ivyo turondera icyo ni cya mbere ikindi cya kabiri umengo aravuga ati ngo hamwe ngo babwira ngo buce bataha tuzotaha ari uko twumvikanye neza na Leta y'u Burundi iby'amatora uko azogenda amatora atiba kandi ibyo ntitwabishika ko tuzajya dutaha bizoca bishyirwa mu ngiro kubera ko twabyumvikanye hanyuma ntidutahe dukebaguzo dutahe dufite ijambo mu gihugu cyacu
yego tusa nk'abariko barasoza kino kiganiro rero akajambo kanyu ka nyuma dufatiye ku byo mwandikiye uhuru nka president wa EAC dufatiye ku byo mwamusavye dufatiye ku bitandukanye mu mugambwe wanyu MST nubwahe butumwa mutanze na kajambo ka nyuma ko ariko ratwumviza bose
akajambo kanyuma nashaka kubwira abarundi bose nuko beta ihari ubu idutwaza umukazo ikatugumiza mu bwoba ari uko ubwoba tugerageza kuvamwo uko ubwoba dufise nizo nguvu tuba duhereza ijya leta ivyo tube tugerageza kurondera muri emeze tugwanira yuko abarundi bose baronka ijambo dushaka ko umurundi aba ari we wenyine azokwitorera umuntu amutwara
murakoze Alexi
akamukurikirana kugira ngo iyo amutwaye nabi akamugoboza
n'ibyo
turondera ni nabyo turiko turasaba ni nabyo twasaje umukuru w'igihugu cya Kenya kugira agondoze u Burundi.
Alexis Ndwije mwakoze kwita ubutumire bwacu ejo nitwongera kubahamagara muzo twita.
Ego,
tukibutsa ko Alexis Nduhije ari waramutswa umugambwe MST utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Mwakoze kudutega amatwi, dusavye imbabazi abarenga 200 bari batwandikiye badusaba kubahamagara. Umwanya watubaye muto kuri micro mwari kumwe na Joy Diane ni nahazwe Nadia Taha na Ingenieur Pira. Mwakoze kwegeranya kino kiganiro ahanje turongera mu makuru ngiye kubatororokaniriza.